Nzamba.
Nzambira samirana.
Sangwe kaze mwebwe mwese muri kumihora ya radio Inzamba gateka kawe iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi turi kwigenekerezo rya kane rusama ana makuru ndayahere kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Evariste Ndayishimiye yashikanywe ku butegetsi n'amatora yibwe mu 2020 ivyo bishikirizwa n'ikinyamakuru c'ababirigi La Libre Afrique inyuma y'ikiringo c'ababa umwaka amatora abaye. Basaba mukuru w'igihugu kubaba hafi muco bita karenganyo bariko barakoregwa abo n'abanyagihugu bo muri quartier ya Charama ya zone Maramvya muri commune ya Mutimbuzi. Bavuga ko amatongo yabo ariko yubakwamwo amazu batazi iyubwo bubasha buzanana. Sagakurikiza ku bakunzi b'umupira w'amaguru, ingingo iza yafashwe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ko atankino mpuzamakungu zizosubira kubera ku bibuga by'u Burundi, imvo akaba ari uko bidakwije ibyangombwa. Murabikurikirana muri ano makuru muri kumwe na Josine Kaze Sangwe Kaze. Nasubiye kubaramutsa. Inyuma hafi y'umwaka habaye amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi, ikinyamakuru La Libre Afrique cemeza ko habaye ubusuma butagira izina ari nabwo bwashikanye General Evariste Ndayishimiye ku butegetsi. Icyo kinyamakuru kikaba cavyanditse kibihawe n'abashakashatsi b'abarundi bakoze amatohoza ariko badashobora kwiyerekana ku mvo z'umutekano wabo. Ku gico kinyamakuru abo bashakashatsi bazoshira ku mugaragaro ivyavuye mu cigwa cabo igiye mu Burundi abantu bazoba basubiye kwishira no kwizana. Ni inkuru tubaza Jacob Sibomana.
Abo bashakashatsi bafatira kuri bimwe mu byaranze amatora babona ko ari ibihushane cyangwa ibidasiguritse. Babicishije ku kinyamakuru La Libre Afrique baributse ingene ibitigiri by'imfata kibanza byatangajwe mu runani rw'ibimenyeshamakuru inyuma y'amasaha make gusa utuzu tw'amatora twugawe, mu gihe umugwi ujejwe amatora sini wari ukiri kuraharura amajwi. Ariko rero ibyo bikaba kwabaye kurenga ku mategeko rwego rujejwe amatora sini rwari rwashinze ko atakimenyeshamakuru cemerewe gutangaza ibitigiri kiretse sini imaze gutangaza ibitigiri ntabanduka. Ikindi cyatangaje abashakashatsi nuko umukuru wa Seni ubwiwe yatangaje ibitigiri mu nyuma akagaruka kuvuga ko basanze byakozwe nabi kureba ibyo bitigiri atari byo atagaciro bifise. Ibyo ariko bikaba bitabujije ko sentari ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeza ibyo bitigiri kuwa kane mu kakaro 2020. Abo bashakashatsi badashima kumenyekana ku mvu z'umutekano wabo bavuga ko ibyo bitigiri byose byakozwe nabi kugira bikunde General Evariste Ndayishimiye abe umukuru w'igihugu. Byongeye ku byegeranyo 2,251 barashoboye kugereranya ibitigiri byatanzwe na Seni hamwe n'ibifatiye kuri ibyo byegeranyo bafise, ariko bagarukira kubitoza babiri gusa, Evariste Ndayishimiye na Agathon Rwasa mu ntara zitanu gusa. Mu gisagara ca Bujumbura, Seni yahaye amajwi Evariste Ndayishimiye 36.70%. Mu gihe abo bahinga basanze bafise amajwi 28.79%. Amajwi 52.11% niyo Seni yahaye Ndayishimiye kuri 58.83% yabo bahinga kuri Rwasa. Mu ntara ya Cibitoki, Seni yahaye Ndayishimiye 38.99% kuri 37.64% ahabwa n'abo bashakashatsi, mu gihe Rwasa ahabwa na Seni 27.79% kuri 52.87% ahabwa n'abashakashatsi. Ivyo bikaba biri uko no mu zindi ntara za Kayanza, Makamba, Bubanza na Bujumbura Rirare zafatiwe ko nabo bashakashatsi. Mu gisagara ca Bujumbura honyine wasanga Ndayishimiye yongewe amajwi 97.91%, Rwasa nabo bamukura ko amajwi 6.73%. Akemeza ko ubwo busuma bwabaye hagati yo guharura amajwi no kuyashikiriza. Bagahamagarira Seni ko mu gihe yo bitemera ibiri muri ico cibwa bakoze ko yo bahinyuza mu gushira ku mugaragaro ivyegeranyo nk'uko yabishinguye kuri abo bose bipfuza kubiraba. Abo bashakashatsi basozera bemeza ko Seni yashikirije Abarundi n'amakungu ibitigiri bitari byo batanze ivyo biyumviriye. Ku bwabo Seni cabaye igikoresho cakoreshejwe mu guhindura ibitigiri nyavyo vyavuye mu matora. Mu guhega bavuga ko bishoboka ko mu gihugu hose Rwasa yasumbije amajwi kure Ndayishimiye mu gice ca mbere, ko bishoboka ko Ndayishimiye yarose amajwi ari munsi cane ya 50%. kubida sisi kumogusini wa shikiriji witigiri ataho visana ni vzavwe mmatora munharato sizuruundi.
Urakenu ye Jacob Sibomana abanyeshure ba kaminuza y'Uburundi biga mu mwaka wa mbere baridoga ko inyuma y'ukuronswa agafashanyo batevye bageze aho bagatora ku makonti yabo bategekwa gusiga ko amafaranga 5,000 ayo mafaranga babajije watanze iryo tegeko basanze ari umunyeshure ari mu waserukira abandi ajejwe ikibazo cako gafashanyo basaba ubuyobozi bwa kaminuza kubatunganiriza n'inkuru ya Diane Nkurunziza.
Amakuru atangwa n'abanyeshure biga mu mwaka wa mbere w'amashuri ya kaminuza amenyesha ko naho baherutse kuronka agafashanyo kabo bahabwa na leta bita prêt bourse gaciro wa mezi 5 ubu naho bariko bategekwa gutanga amafaranga angana n'5,000 basiga ku makonte yabo. Ayo mafaranga amasoko ya radio Inzamba agateka kawe muri kaminuza y'u Burundi amenyesha ko atozwa n'ishirahamwe ry'abaserukira abandi muri kaminuza bita FL mu mfunyafunyo y'igifaransa. Ayo makuru nyene amenyesha ko umunyeshure agize ngo aranka kuyasiga aca nyabuna abura yose agategekwa kubanza kuja kuraba uwo bita komiseri. Uwo nawe akaba ari umunyeshure ari mu baserukira abandi hajejwe ikibazo cy'agafashanyo aharabwa akaba arahasanzwe aba muri icyo kigo cya kaminuza y'u Burundi kumutanga. Amazina yiwe ni Yohani Ahishakiye yiga mu mwaka wa 3 mu gisata cy'ubudandaji isko comptabilité. Bahageze bikavugwa ko bakoregwa iterabwoba ridasanzwe aho babwirwa ko bariko bagomba kurwana n'inzego. Uwo Yohani Ahishakiye akaba asanzwe ari mu rwaruka rw'imbonera kureza umugango uri ku butegetsi CNDD FDD iza akaba ari navyo yishimikiza mu gutoteza no kugomba kwiba abo banyeshure. Abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi biga mu mwaka wa mbere basaba abarongoye kaminuza kubakomoreza amafaranga bariko baranyagwa batazi icaheza agakoreshwa niyo ajanwa. Abanyeshure biga mu mwaka wa mbere muri kaminuza y'u Burundi bose hamwe barenga 2,000 umwe wese akaswe amafaranga 5,000 acaba amafaranga yose hamwe yababa 10,000,000 mu mafaranga y'amarundi. Ayo mafaranga bariko barayakatwa mu gihe yabonetse ateze aho bivugwa ko hoba hari n'abanyeshure basinzikajwe na kigoyi kukubura ibyo bafungura. Hari uwitwa Joel Nindorera yiga mu mwaka wa mbere nawe bivugwa ko yoba yaseze isi bivuye kukubura ibyo afungura. Uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radio Inzamba gateka kawe ntirwashoboye kuronka kuri telefone umunyeshure Jean Ahishakiye avugwa ko ariwe atereka ko bakatwa ayo mafaranga cyo kimwe na Melikioro na Nkwahomba umuyobozi w'igisata cy'imibano muri kaminuza ngo bagire ico bashikirije kuri iyo myidogo yabo banyeshure bo mu mwaka wa mbere wa kaminuza.
Hari umupolisi agomba kwize ikiringo cindwi afungiwe muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Rutana yagirizwa kuba yatorokesheje umunyagihugu yarafungiwe mu nzu y'utwara iperereza muri iyo ntara. Uwo munyagihugu nawe yarasinzikarijwe ubuzima n'uwo atwara iperereza mu ntara ya Rutana amwagiriza ko yinjiza abagwanyi mu migwi ihungabanya umutekano mu gihugu. Ni inkuru twateguriwe na Trifine Kaniwabo.
Nkuko amakuru dukura mu begereye umupolisi abivuga ngo ihagarikwa ryiwe ryaturutse ku munyagihugu yatorotse afungiwe kuri uwatwara iperereza mu ntara ya Rutana ngo yari yafashwe n'urongoye iperereza muri iyo ntara mu ijoro ryo kuwa 23 rishira 24 ndamukiza. Uwo munyagihugu akaba ngo yaciye afungirwa mu nzu y'uwo watwara iperereza aboheye amaguru n'amaboko kwitiyo ya regidezo izana amazi. Ngo uretse uko kubohwa uyo munyagihugu ngo yamajijwe iminsi 3 atana akimwa fungura niho yahava atoroka mu buryo butaramenyekana mu ijoro ryo kuwa mbere igenekezo rya 2026 ndamukiza. Nkuko tubandanya tubibwirwa n'abegereye umupolisi uwo munyagihugu yari yafashwe n'urongo y'iperereza yagirizwa ko ari mu binjiza abagwanyi mu migwanyi igihugu. Iryo toroka ryiwe rero ngo ryabaye muri iyo nzu y'uwatwara iperereza hari hasigaye umupolisi umwe gusa mu gihe uwarongoye iperereza yari yagiye guhagarika abandi banyagihugu. Buramatari w'intara ya Tana n'uwo atwara iperereza baje kuraba ingene iryo toroka ryagenze baciye bategeka ko uwo mupolisi ahagarikwa.
Ntitwashoboye kuronka uwatwara iperereza mu ntara ya Rutana kugira agire ico avuze kurano makuru. Umuhari mpunza makungu gwaruka gw'abarundi MIJEB uranegura ukungene gwaruka bimonera kure gwigishwa kwica n'abari bakwiye kubigisha kugira ubuntu ibyo bishikirizwa na Karen Kelly inarukundo arongoye uwo muhari agasaba ubwo gwaruka bimonera kure kugira uruhara mu guteza imbere igihugu na cane cane aho basanzwe baba aho kwama bahendeshwa amafaranga mu gukora amabi kuri kireka Karen Kelly inarukundo
twebwe kugwaruka ubwa mbere aho biratubabaza kubona inyifato mbi mbonera kure batabona ko bahendwa n'ubutegetsi mu kubakwegera mu bwicanyi mu byaha mu mabatagira inzira ariko kandi nta n'igitangaje kirimwo kubona imbonera kure zikora ibyo kuko burya imbuto itewe n'iyimera umugambwe wabo hakubigisha ubuntu muri rusangi hakubahamagarira mu bikorwa byo kwiteza imbere guhana ahantu ubumenyi bigishwa ugwanko gw'abana bariya bigishwa kandi bakanahamagarirwa kwica nkuko nyene babatwara muri Kongo babahendesha duhera atanicho tuzobafasha gucyo bakaba bagurishije kadoza keza kabo murumva ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye isoni kuko ubwo n'uburozi ku gihugu akamutwa tera ugwaruka muri rusangi ariko na cyane cyane ugwaruka bw'imbonera kure nuko uno munsi ntibibaze ngo nuko atabutungane buhari ngo niko bizokwama ibihe bizohinduka intahe garuke mu gihugu umwe wese yishuri ibyo yakoze nubwo azinyegeza urumva ntazo babayeho mu mahoro ariko na cane cane bagira iki babagwe ku buzima bwabo biyumvire nabo bafise ubumenyi mu madomene atandukanye canke ingabirano bishobora kubafasha abonye n'ubwabo n'imiryango yabo ndetse n'igihugu ahubwo aho kuja gutoteza umunyagihugu ngo nuko adashigikiye amabukora ahubwo ukiyumvira ikibuze ku mutumba iwanyu ukagira uruhare mu kubitorera inyishu n'akarorero nko ku mutumba iwanyu hari ikibazo c'amazi meza kiruhije abanyagihugu ugwaruka rukaba mu bambere basabira ico kibazo bakabera abavugizi b'umutumba wabo bakaba ugwaruka cane bw'igihugu kurusha kuba ugwaruka bw'umugambwe kuko nubundi umugambwe urahera ushobora no kuzimangana uburorero buruzuye ku isi yose ariko igihugu cyo kizokwamaho kandi tuzoguma twitwa Barundi
uko gwaruka gw'abarundi ruhurikiye muri MIJEB rubishikirije mu gihe mu mpera z'ingwi iheze ugwaruka gw'imbonera kure gwarungitswe hakujya mu gihugu ca Kongo gufasha kugwanya baroberi bagwanya leta y'u Burundi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ubunaho dutandukira makuru ajanye n'amagara y'abantu mu gwi w'igihugu jejwe kugwanya ikiza ca COVID-19 uvuga ko uri kurabandanya igikorwa cawo co gutuza iyo ngwara mu Burundi uwo mugwingo ugiye gushira ikigo co kwipimishirizamwo uwo mugera mu gatumba ku rubibe Burundi buhana n'igihugu kibanyi ca Republika iharanira demokrasi ya Kongo uwo mugwi ugasigura ko ivyo bizotuma ingene abantu bahora bandura bivuye ku ruja n'uruza rw'abantu muri ico gice bigabanuka eka kandi ngo bizotuma n'umupaka ushobora kugurugwa rudandazwa hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri rugasubira kuba ukuri kwamye ivyo vyashikirijwe kuri no wa mbere na Tade Ndikumana umushikiranganje w'amagara y'abantu akongera akaba n'icegera c'umukuru uwo mugwi mu gihe abagize uwo mugwi bari bahejeje gusuzumira hamwe aho bagejeje igikorwa cabo tumwumvirize
ica mbere nuko tumaze kubona yuko abarundi bahora bakora udukorwa baja muri Kongo baciye mu gatumba bashora ibidandazwa kana makongomani umugwi wabonye yuko ho kugurugwa poste frontaliere do gatumba ivyo rero tugiye kubitegura kugira ngo hashobore kuboneka inyubako mu buryo bwihuta ahantu zoshobora kwakira abakongomani hanyuma tukabapima bose uko binjiye nabo bakigira icyo baterereye hazoba itegeko nshikiranganji riko risinywe ko n'umushikiranganji w'ubutunzi kugira turabe n'abico boterera hanyuma kugira ngo ibidandazwa bibandanye bigenda kandi n'abarundi bashobora kugenderanire na Kongo hanyuma ko twarabonye yuko mu bagwayi bashika mu 1566 dusanzwe dufite turabona yuko hari umuntu abene wacu bashiki bacu muri Kongo kuko birashika basanga aho hakujya aragwaye ingwari y'incankiriya arasaba uruhusha kinjira naho hasanzwe hugaye burero tubaze yuko bizoca bifasha kugira ngo abakongomani bashobore kuronka ahantu hamwe mu gatumba bashobora guca kugira ngo baze gukora udandazwa mu Burundi cyangwa gukora imirimo ya misi yose nk'uko mwari musanzwe mubizi hinjira abashika hafi 10,000 ku munsi Nije bisaba kwitegura ubu bwavuga tugiye kubishira mu buryo kubyo hashobora kuboneka inyubako abashobora kwicara tukazobapima bagaheza bakinjira mu Burundi cyanke abarundi bavuye muri Kongo bashobora kwinjira na kubijya mu paka.
Uwo mugwi kandi waraneguye ingene abantu bitwa ngo barize abakozi ba leta n'abifise bataja kwipimisha umugera wa COVID-19 kandi aribo bari gutanga akarorero ku bandi banyagihugu. Abanyagihugu bafise amatongo n'amaparsela muri zone Maramvya kwibarabara rya 15 ni muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura baratakambira umukuru w'igihugu ko bariko baranyagwa izuba riva. Ni mu gihe hari umugwi w'abantu bihaye ububasha bwo kubaka batabizi yababura matari canke mustanteri akaba ataco bariko barabafasha ngo boye kunyagwa. Iyo nkuru twayiteguriwe na Delicia Kamikazi.
Abariko baranyagwa muri kino gihe nabaguze amaparsela mu myaka ya 2014 na 2015 inyuma yabo nyene kuyagurirwa bari bakomorewe amatongo yabo n'itegeko ry'umukuru w'igihugu mu 2011. Itegeko ryakuraho ubugeregwa mu Burundi aya maparsela ariko aranyagwa akaba aherereye ku ibarabara rya 15 rya Maramvya hirya no hino yaho hakaba hamaze kubakwa amazu atari make banyene kunyagwa ntibazi n'abanyaga baribo kuko muri kino gihe yacunzwe n'imbonerakure. Uyu ni umwe mu bariko baranyagwa.
Nuko abantu bari kwarubaka kubaza uti bo bakwe uburenganzira he bakubwira ngo ngo byavuye hejuru muga tuvuze dutireka rya se dushikeyo ture nk'abagenda turabe ko basi twafuma tubagara tadutere n'utugori n'utujomo hari abo bahungu b'imbonera kure bari hajya batubwira bati ahubwo uhirahiriye hashya ngo n'umutwe urabo wasiga abo bafite tugira ubwoba se turi abantu bato bato nshya tunatuma dusaba yuko umukuru w'igihugu n'abashikiranganje nka nk'intara ya hagati bahagarara badufashe ko natwe turabenegihugu turabeneburundi natwe.
Ikibabaje abanyagihugu bariko baranyagwa amaparsela yabo nuko bamaze kwitura abategetsi batari bake ariko gushika n'ubu akaba atanyisha bagasaba umukuru w'igihugu kubarenganura.
Ariko barubaka amazu ariko aradoga wabaza buramatari wabaza mustanteri bose bakubwira ngo biva hejuru muga aho hejuru twe twari dukeneye kuhamenya ubu rero twe twagira dusabe twagira se barundi turazi ko ari we mutama ari umubyeyi dufite ashobora gutunganiriza abantu bose arungike abantu kuko ntibamuha amakuru y'imvaho yahariya kuntu biriko biragenda arungike abantu baze bagire amatohoza barabe yuko ibyo bito ari ibito bya leta barabe yuko ayo madokima turiko turavuga afite ishingiro. Ikindi kintu tugira dusabe tugira dusabe umushikiranganje w'intara yo hagati ahashike arungike abantu bazi barabe turiko turarenganya turiko turanyagwa dushikire n'umushikiranganje ibintu by'amatongo asharabe.
Twarondeye musantere wa komine Mutimbuzi butoye sineosho kimwe na buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva kugira bagire ico bashikirije kuri ayo marira bariko baranyagwa yamara bose turabakena.
Urakoze Delicia Kamikazi. Imigwi n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi bigiye kuzohomba amafaranga intsinzi zigorane n'abakunzi b'umupira bahahombere biturutse ko atarukino mpuzamakungu ruzosubira gukinirwa mu Burundi. Ni nyuma yaho ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF rimenyesheje ko mu Burundi atakibuga cy'umupira w'amaguru gifise ubushobozi bwo kwakira inkino mpuzamakungu Idonido na Blaise Nijimbere.
Kubona ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ryasanze mu Burundi atakibuga na kimwe gikwije byangombwa vyotuma mu Burundi habera inkino mpuzamakungu ni kibazo gikomeye ku mupira w'amaguru mu Burundi. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB buri mwaka riratunganya inkino zitanga uburenganzira bwo guserukira Burundi mu nkino za Afrika. Ni ukuvuga ko guhera muri uno mwaka imigwi y'Uburundi izokina inkino zababaye aba mbere iwabo be n'abatwaye ibikombe ntizizobera mu Burundi. Iyo migwi izotegerezwa kuja gusembera mu bihugu bibanye kugira ngo ironke aho yakirira imigwi bazokina. Uburundi bushobora kwikora kuri Tanzania, Uganda canke Rwanda. Nagahombo kanini cyane kuko abakunzi b'uwo mugwi si benshi baheza ngo baronke uburyo bwo guherekeza umugwi wabo. Umugwi wabo ukabuhombya abawushigikira. Uranahomba kandi amafaranga kuko yovuye muri abo barorezi akiyongera kuyo bakoresheje baja mu gihugu kibanyi babahisemwo. Akandi gahombo kajanye n'amahoteli yahora yakira abo bakinyi n'ababaherekeje. Ivyo bizoshikira iyo migwi nivyo bizoshikira umugwi serukira gihugu mugihe uzoburondera kuja mu nkino za Afrika canke mu gikombe c'isi. Uwo mugwi utegereza gukinira hanze y'Uburundi mu gihe tuzi ko iyo umugwi ukiniye muhira amahirwe yo gutsinda yongera gusumba gukinira hanze. Ivyo rero biruko mu gihe mu Burundi hubatswe ibibuga vyinshi kandi bifisa umusezero wa kijambere. Muri ivyo bibuga bishika ku 10 uhereye ku kibuga citirwa Intwari, biratangaje kubona Burundi butigeze bwiyumvira kubaka ikibuga rurangiranwa na kimwe, ariko akagwizwa ibibuga bidakwije ibisabwa kandi atari ubwa mbere ubundi bugabishwa. Mwomenya ko kugira ngo kibuga cemeregwe bimwe mu bisabwa ari uko kiba gifise ubwugamo bufise ibibanza biharugwa, ikibanza cagenewe abanyonyesha makuru gifise amameza na internet, kuba hari ikibanza co gutangiramwo ikiganiro ku bamenyesha makuru urukino rurangiye, ikibanza kirimo internet n'ahagenewe za kamera, kuba ikibuga gifise amatara akwiye ashobora gutuma inkino ziba no mwijoro, ubwambariro bwa kijambere bufise aho kogera n'utuzu twasugumwe bijanye n'igihe n'ibindi. Ivyo rero bikaba ari kibazo mu Burundi. Mwo kwibuka ko ahari hagenewe kubakwa ikibuga cha kijambere mu Kigobe, leta ibicishije mu bushikiranganje bw'inkino bwakidandaje leta zunze ubumwe za Amerika, ahubatswe ubuserikizi bw'ico gihugu. Kugeza ubu ayo mafaranga yategerezwa guca yubaka ahandi nkuko vyari vyashikirijwe na Jean-Jacques Nyenimigabo. Uburundi burinze bufatirwa ivyo bihano ico kibuga kitaraboneka.
Hano niho nciye nsozera no makuru mwakoze kuba mwadukurikiye, shimire n'abafashije kuyatorokanya nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.